Qui in America. Ijwi ry'Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu amakuru w'Istatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mirewe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga uyu munsi tugiye kuvuga ku burenganzira n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi, ariko tunagaruke cyane cyane ku burenganzira n'iyubahirizwa y'abagendana ubumuga. Uyu munsi duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na Maître Jacques Nshimiyimana ari mu gisagara cya New York muri leta y'Amerika muri leta ya New York muri leta z'Ubumwe za Amerika, aho yari mu nama ijejwe kurimbura aho igikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga kigeze. Iyo nama yarangije ku munsi wa kane. Turagaruka kandi ku munsi w'itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu hahimbazwa umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika. Izo zose tugiye kubica hirya no hino n'umutumire Maître Jacques Nshimiyimana. Maître Jacques Nshimiyimana asanzwe rero ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, akaba ajejwe igisata cyo kwigisha uburenganzira bwa muntu hamwe n'ibibazo by'abana. Muraho Maître Jacques Nshimiyimana.
Turaho, ndabaramukije cyane Frederic, ndabaramukije n'abariko baratwumviriza bose baba Barundi cyanke abumva ururimi rw'Ikirundi bose.
Aho New York ifashe gute muri iki gihe, ikirere gisa gute?
Ikirere ni kimeze neza, harashushe ariko ni ikirere cyiza cyane.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutarinze guteje akanya abanywa muri radio Ijwi ry'Amerika mutubwire cyane cyane inama mwari mwumazemo iminsi aho i New York ijanye cyane cyane no kuraba aho igikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa bagendana ubumuga bugeze mu majambo make mu tubwira iki hari ingingo zikomakomeye zahafatiwe.
Murakoze cyane. Inama ni inama yagira igira 16 y'amareta n'ibihugu byateye umukono ku masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga. Ni inama ibirimo ibihugu byose byo ku isi, ibihugu biba byarateye umukono kuri ayo masezerano. Hanyuma iba ari inama igamije kuyirimbura, kurabaho ibihugu byose bigejeje icyo gikorwa, aho uburenganzira bw'abagendana ubumuga bugeze mu bihugu bitandukanye, abariho ibigeze kure, abariho ibigitangura, bivanye n'ibihe igihugu kimwe kimwe cyose kiba kirimwo, ubushobozi bwacu. Hanyuma iwacu mu gihugu cy'u Burundi turi mu bihugu byateye intambwe iboneka cyane mu byo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga, kuko u Burundi ntibwatevye cyane gushyiraho itegeko mu gihugu itegeko ryenena kuri aya masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga, kuko iryo tegeko ryaragiyeho rirahari kandi rirubahirizwa nubuga kujihugu kiwa chuliko kila gerageza kukori misho kabuyo sugira ngochova hiriza wa masezirano muza makuungu chate kumukono mbijanya nizi kuwa hiriza urenga anzira kwa wagenda nubumuga lero muri make kara kajo keeza kukura waho tugeze tugera nije n'ibindi bihugu yo bigeze hama tukakura n'icigwa mbere muri cha gikogwa mu gihugu CNDH ubujejwe cyo guhanura inzego z'igihugu mu bijanye n'ivyagateka kazi na muntu tukanaronka ivyo tuzohanura inzego zisanzwe zirongoye igihugu mu byokogwa kugira ngo tugere ku ntambwe ishimishije gusumba muri ivyo byo guteza imbere agateka k'abagendana ubumuga
nihweje ingingo eka zari zafashwe mu nama yaheruka mu karaba naho yubahirizwa y'abagenda ubumuga rigeze muri iki gihe murabona ko iyo ntambwe ishimishije cyane hariho ibintu byinshi byo gukora
novuga yuko muri rusangi kwisi yose turavye ingene vyifashe aho gushira mu ngiro amasezerano bigeze biraboneka yuko abantu bariko barabitahura kuko mu myaka yahera ibihugu byinshi ntibyabitahura abantu ntibabitahura mu kibano ntibabitahura umuntu agendana ubumuga henshi siwacu gusa henshi bamufata yuko umengo yoba ari umuntu Imana yahanye yoba ari umuntu w'ikivume bakamunyegeza ntaje mu bandi ariko ivyo biriko birahera kubera uburenganzira bwabo buba buhari umuntu agendana ubumuga ari umuntu nk'abandi hanyuma ari umuntu ashobora kuba afite ubumuga buzokira agashobora kuba nk'abandi cyangwa mbere akaba afite ubumuga bazogumana mugabo ubwo bumuga nibo mutume akumigwa ubu rero ikijyanye n'icyo gukumira abagendana ubumuga muri rusangi ku isi yose biraboneka yuko icyo cyagwanijwe ku rugero rukomeye cyane ariko kandi n'igikorwa kikibandanya kuko mu nama twarabonye ko nk'ibihugu cyane cyane vyo muri Aziya ibihugu byinshi vyo muri Afrika hamwe n'ibihugu vyo muri Amerika Latine hakiri ibihugu bigifise de croyance zitemera abantu bagendana ubumuga kuko mwibuke yuko mu myaka yahera hoho hari ibihugu umuntu agendana ubumuga babona yuko ari umuntu aje gutera ingorane muri societe mbere bimwe bikagera no ku rwego rw'uko bakorera ibidakogwa no kuvuga yuko bagera ku rwego rw'uko bica kugira ngo ntibateze ibibazo muri ibyo bihugu ariko rero izo abari mu nama bose baremeranije yuko biriko biravaho iyo migigwa iyo mico mibi yo gukumira abagendana ubumuga cyangwa kubafata yuko atari abantu nk'abandi iri kwirahera ariko rero impinga iracari ndende kuko murabona aba bafite ingene biyunguruza bisaba ko ibibanza biba byubatswe bitegurwa neza ku buryo bashobora kuyunguruza bitabagoye icyo rero kiracari ko kirakogwa kandi abari mu nama barasabye yuko amareta yoshiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ibijyanye n'uburenganzira bw'ukwiga ibijyanye no gutunganya aho baca abagendana ubumuga nabyo bitunganywe neza bumve yuko ibihugu imigambi y'ibihugu itena konte y'iyo y'ubwo bumuga baba bagendana
ego mwavuze ko Burundi buri mu bihugu byateye imbere mu kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga murashaka kutubwira ibintu ku bwanyu mwihweje byavugiwe muri iyo nama mukihweza n'ukuntu ibintu byifashe mu Burundi murashaka kutubwira aho intambwe ikomeye yikenewe mu byerekeye gushyira mu ngiro uyu mugambi
notanga uburorero nka bubiri akarero ka mbere kuva Burundi buteye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajejwe kubahiriza abagendana ubumuga nta gihe kinini cyaciye navuga yuko itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 2018 Burundi bwatse bushiraho itegeko ryo mu gihugu rikingira kandi rikongera rigahimiriza guteza imbere uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga nuvuga iryo tegeko rimaze kubaho cyo mu gifaransa twita une loi nationale mugabo kitiye compte de la convention internationale relative aux droits des personnes vivant avec un handicap rimaze kubaho ica ritegerezwa kubahirizwa ubwo nyene no kuvuga n'abaharanira uburenganzira bw'abagendana ubumuga baca baronka urufatiro akoreho n'akariro ka mbere rufatiro rurahari igihugu gishobora gusinya amasezerano mpuzamakungu mugabo kigazoshiraho urufatiro gitevye urundi rero bwarihuse kubera ko babwateye amasezerano ku kintu nkora mutima ubona yuko cari gikenewe akarorero ka kabiri ni bijanye n'ivyo gutunganya amashure y'abantu canke abana bagendana ubumuga ubu ayo mashure turayafite ariyo amashure y'ababa batabona amashure y'ababa bagendana ubumuga butandukanye ibigo biba bisanzwe bijejwe gukurikirana abagendana ubumuga mugiye kuraba ingene inyubako ziba ziriko ziratunganywa uyu munsi murabona yuko haba harimwo ikintu gishasha bajeje gutunganya inyubako basaba bubaka ibibanza public nk'ibitaro murabona yuko bubatse ibitaro basigaza inzira itegerezwa gucamo abantu baba bagendana ubumuga bagira kuri twa dukinga ivyo vyose mu myaka yahera nta byari bihari umuntu yubaka ibitarazi yuko avyubakiye abantu bakomeye bashobora kwitambukira ariko uyu munsi biraboneka yuko basansibiriti iriko iraduga cane mu Barundi no mu nzego zitandukanye
ni vyiza cane rwose tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent Nzohabona Imana muraho Innocent muri hehe ga Innocent Ibugendana mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe na Maître Jacques Similiman duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
bo kwica ki byanye ni bijanye no nabugendana ubumuga cyangwa turaraba ngaha atwebwe mu komini wacu cyane ariko kibabaje cyane nuko ubuye ubwo kitaweho cyane cyane mu ntwaro na leta nuko ibigo ntibigwiriye icyo ni cyo kibazo cya mbere nyamukuru navuga ikindi kibazo kigira kabiri ni uko n'ababitaho nta ababijejwe bakurikiranira hafi mu mitumba mu makomine kugera ku ntara baza kumenyekana iyo bagiye ku mavuriro hama bakabona ko umugabo umwe bumwe budakira hari igihe badagushikanwa mu bigo bijeje kubakurikirana bamaze gusinzikara icyo ni cyo cyane cyane navuga kibagiye kubangamira cyane abagendana ubumuga nawe ubundi hoho ubuye ababonetse ibigo bibatoye bino cyane cyane nko muri Bugendana ahanini abagendana ubumuga bakunze gutwarwa n'ibigo by'abataliyano byo mu mutoyi ibyo bigo rero nibyo bishobora kubatora hama bakaba bishobora kubatunganiriza nubwo nyine usanga uburyo mu miryango butaboroheye
murakoze Innocent Nzohabona Imana reka ibibazo byawe tubihe Maître Jacques Nshimiyimana Innocent Nzohabona Imana ari Bugendana mu Burundi arashima ko hari imigambi yo kwitaho abagendana ubumuga ariko ikintu wavuze gihambaye ni uko ivyo bigo vyo gufasha abantu bitagwiriye akabavuga ko no ma komine atabantu bitaho cyane rwose abagendana ubumuga bamenyekana iyo giye kwivuza mu mubwiriye
murakoze cyane Innocent izavuze ndabishigikiye kubera ko navuze yuko itegeko ry'igihugu rikingira abagendana ubumuga ryabayeho mu 2018 uvuga mu kwezi kwa mbere mu 2018 uharuye kuva ico gihe kugera uyu munsi aheze imyaka itanu uvuga mu myaka itanu ku gihugu hari ibintu bigenda bihinduka buhoro buhoro ariko kandi bikaboneka yuko hari mu gushaka kw'intwaro kw'abategetsi muri ivyo bintu ivyo nadondaguye byose vyo gushiraho amashuri y'abagendana ubumuga kuba gutunganya isi nyubako kugira ngo baronke aho baca ivyo byose mu kiringo cy'imyaka itanu ni kiringo gito cyane iyo ari imigambi y'igihugu ico avuze yuko ibigo ari bike turacyafise ibigo bike ugereranije n'ibitigiri by'abantu baba bagendana ubumuga bariho n'abandi bavukana ubwo bumuga ariko uwo n'umugambi wo muri kazoza ibigo biragwizwa igikuru kihari nuko ibigo bihari abahari bose bashobora kubikwigwa mu mugabo niba ari ibigo biri mu bice bitandukanye ngo uvuge ngo uri mu Kirundo hari ikigo cyo mu Kirundo uri Makamba ari ikigo cy'Makamba bica bituma hari hubava nk'Imakamba ugasanga giye kurerwa mu kigo cyo cy'Igitega bivanye n'ubumuga afise ugasanga giye kurerwa muri Senki Zito bivanye n'ubumuga afise kubera ko ibyo bikorwa bibera muri ico kigo ntibiri hose. Uwo rero n'umugambi uzobandanya kiba gihambaye nuko inzego ziba zitwara igihugu ziba zibona yuko icyo gikorwa gikenewe harimo bimwe twita une volonté politique iri manifeste irahari mu gihugu cy'u Burundi.
Imigambi ya leta nkuko mubivuze irahari, ariko bimwe mu bintu abantu bashaka kubona nuko kenshi na kenshi kugira ngo uburenganzira bw'abagenda n'ubumuga bwubahirizwe ijana ku ijana hakenewe uburyo cyane rwose ingufu zishyirwa mu buryo nk'izihe mwavuze amayira abakorera abagiye mu bitaro bagenda n'ubumuga eka kwinjira mu modoka za bisi eka kwinjira mu nyubakwa ingufu zishyirwa mu buryo bwo gushobora kurangura iyo migabi yose bunganiki.
Ikibazo cy'uburyo bushyirwamo ubunyene gihabwa kingora gusora, ariko iyo habaye itegeko mu gihugu bijana n'uburyo ko ni angajuma n'ibintu igihugu kiba ciyemeje uko kigiye kubahiriza uburyo burimo ibyo byose bikorwa n'uburyo. Ariko kandi ugereranije n'ibibazo abagendana ubumuga bafite uyu munsi by'ukuri birakenewe uko uburyo bwongererezwa, birakenewe uko bwongererezwa ni ukuvuga ko mu bikorwa umugwi w'igihugu bujejwe abarimwo ibyo gupleda ibyo kuvugira imigwi itandukanye y'abantu harimo n'abo bagendana ubumuga igihe hageze kwiga uburyo leta izokoresha mu mwaka ukurikira icyo gikorwa tuzasura tugikore nk'uko twagikoze no mu mwaka uheze kugira ngo uburyo bwongerezwe ibibazo by'abagendana ubumuga navyo bishobore gutorerwa umuti kubera ko uburyo bwadoze. Iyo uburyo buhari hari ibibazo bica byitorera inyishu ubwo nyine mugabe iyo uburyo ari buke hari ibibazo bimara igihe kinini. Rero twibaza yuko icyo ari igikorwa cya misi yose kandi tuzobandanya tugikora mu mugwi w'igihugu.
Muri kumwe bandanya kumbiriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ndetse kumwe na Bayisabe Nicola. Muraho Bayisabe Nicola,
muraho neza.
Yego, muri hehe?
Ndi Tanzania.
Muri Tanzania mu gisagara kihe?
Tenga muri Kagera.
Kagera. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga ku burenganzira bw'abagendana ubumuga. Turi kumwe na Maître Jacques Nshimiyimana asanzwe ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agati ya kazi na muntu. Ikibazo icyumviro
bo jewe ubwa mbere ego nuvuga ko ari nk'ikibazo cyangwa icyumviro. Ego, ubwa mbere nagira ishimire umutumire waratumiriye.
Murakoze
n'ubushimira kuri ibya Amerika.
Murakoze gushimira
ibijyanye n'ubumuga n'ibyo adashaka akazi na muntu kuko agendana ubumuga. Navuga ko mu Burundi wacu ntabwo turacari inyuma cyane rwose, turacari inyuma, ariko rimwe musanga rimwe rimwe nabyo sinari tombe mbifisemo uruhara kuko nibuka ko nka tuzatumbaje iminsi tutembera mu bihugu bitandukanye nk'ibihugu bya Kampala, ibihugu bya Kenya. Bageze ku rugero ashobora kugira nk'ikampuni yuguruye nk'ikampuni ugasanga arafise ibiharuro runaka by'abakozi abwiriza kwandika gushyira mu kazi bagendana ubumuga, ugasanga n'amazu yaho mu kuyubaka aya mazu bategeka ati inzu biza ku ofise inzira y'abagendana ubumuga bajya abantu genda ku bushezi marade bujya kutwikipiza buto buto abiza kukugira ko. Ariko mu Burundi ishimba baza cyane kuko usanga hariho n'ibigo ibijejwe bagira ko ari ikigo kingaha kwijyabe abita kwa bari kwa David bajya bakora bajya ba profesa y'abagendana ubumuga na dasena ndetse n'icyo cyajya mu Buyenzi. Aho asaba ibyo bigo leta y'Uburundi n'amafaranga ibishyiramo kubera bikunde bajya abantu babone ko nabo bamugaye batabishaka kugira bikunde babaregereza ibikoresho bisaba kugira bikunde nabo babere nk'abandi bantu rero je nagira sabe kwa dubati se bica bashinga amateka iyo ari mu namashinga amateka batera batora bya budget budget yo kuzokoresha uyu mwaka cyangwa umwaka uza baze bashiramo nabijya bintu bwa jabagena bumuga amenya cy'abantu babambaga batabishaka reka tawugeze kwoshira nk'akantu kigo kibakorera nk'aya maguru agezweho nimba karero nimba ari abagenda ni ubwo bwo gutabona tubazanira abantu ze abafise abahinga bigisha gusoma no kwandika abaneze iyo mashine zigezweho kugira bikunde neje nabo nibaheza heza y'amashuri babigishe neza hameze neza heza amashuri nabo abashe kwibeshaho rero muje mu mujabo rimwe n'usaba abashinzwe kwita cyane cyane ko urabo icyo kibazo bifata mu minwe kugira bikunda abantu nabo bamere nk'abandi hamukandi cyo bidushije bifasha n'imiryango bavukamo kutaza baratinya fatika kimuga bakinyegeza mu mbari bavuga ngo kini gihume bikubikunde bitume babone ko abantu naho bavuka uko atarabo guhezwa mu nyima mu y'imiryango cyangwa kubanyegeza ahubwo arabo gushira habona aho bikunde bamere nk'abandi bantu babone ko bashobora kuba nk'abandi bashobora kuba ko umudokteri yamugaye ashobora kuba umuganga ashobora kuba umwenjeniyeri ashobora kuba direkiteri y'ikigo runaka ndetse no gutanga ubuziba ze bashyiramo n'abajya abantu bamugaye bavuga ati nka ico runaka itwarwa n'umuntu yamugaye bavuga ati hari umushinga amateka ava mu ntariye ntiyagenda n'ubumuga ariko mu gihe te urunyonyo bwayo ikigira ikibanyege kibakomeye simbona ukubona umunyagihugu mutoya azohava yiyumvira guheba umutima wo kumukumira mu gihe nawe abona na leta y'Uburundi imukumira iyo ntirano yanjye
murakoze Bayisabe Nicolas Maître Jacques Nshimiyimana ba Isabe Nicolas asa n'utabona intambwe yo mwavuze ko yoba iko iraterwa mu byerekeye kubahiriza no gufasha abagendana ubumuga yatanze na karoro k'ikigo kiri ku Ijabe akaba wewe abona ko umengo nta leta ntifasha ibwo nk'ibyo ikimbyo kiwe mu kivuga ku
murakoze cyane mba cyumviro cyose kiba gitanzwe mu ntara cyakira ko navyo biri mu burenganzira bwa muntu umuntu yashikiriza ico yiyumvira uko avyiyumvira kandi ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko kandi tuvuze iz'intambwe ntibiba bisigura yuko vyaheze ari ibibazo bifata igihe kuko uyu munsi wogira statistique akavuga ati mbega abantu bagendana ubumuga mu Burundi bangana gute amigihugu igategekanya imigambi kuri abo bantu bagendana ubumuga bahari bari abandi babandanya bavuka ntumenye abazovukana ubwo bumuga ingene babangana ntumenye abazovuka bakomeye badafite ubumuga ibyo ni ibintu Imana yikorera ariko ikibagihambaye nuko umuntu amaze kuvukana ubwo bumuga ni nayo ntambwe tuvuga ikomeye cyane igihugu kiba kimaze gutera avukira mu burenganzira kuko ubwo burenganzira kare ntabwo ari buhari uyu munsi nta muntu mwokumva cyangwa twokumva yuko bugaraniye ahantu ngo ntasubire kujya abantu babona kubera ko agendana ubumuga ngo abantu bareke kuvugiriza induru rimwe mugabo ubwo burenganzira butarabaho abantu babibona ko ari bisanzwe uyu munsi rero ivyo bitakihari dushobora kutabona yuko ari intambwe ikomeye igihugu kiba cyarateye uno munsi mu itegeko rikingira abagendana ubumuga harimo uburenganzira bw'uko ajya amakinga bagendesha atamahera obere ibarihisha ni ukuvuga amatax ibyo bitahoraho imbere y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abantu babona yuko umengo byo bari ibintu bisanzwe ariko intambwe ibiri kwirategwa nuko nyine uko kera izo kinga ibimodoka cyangwa udupikipiki abagendana ubumuga baba bakoresha byatozwa ikora icyo kimwe n'ibindi mugabo uyu munsi hari iryo tegeko abo bantu iryo kori ntaryo bariha mu itegeko abagendana ubumuga bafise uburenganzira bumwe bwose cyo kimwe n'abandi bantu batabagendana ubumuga bisigura yuko agiye guhiganwa aho bakora akazi akoresha umutwe adashobora gukumirwa n'ukubera ko agendana ubumuga ngo nitwaje muri siporo uyu azava asigara inyuma azotugora nimba ko kazi bamuronderera agasaba gukoresha umutwe gukoresha imashini gukora afite ahantu yicaye akaba bishoboye ahubwo itegeko risaba yuko uwo muntu agenda n'ubumuga aba privilege
yego me
ubwo n'uburenganzira
tukivuga kuri ubwo burenganzira
n'uburenganzira buba bwashizweho n'igihugu kuko uburenganzira buraba kreye iyo butabaye kreye nturonka nahohera kugira ngo uvuge ngo n'uburenganzira bwanje ubwo rero n'uburenganzira igihugu cashizeho abagenda n'ubumuga ahubwo igisigaye nuko banabumenya ko babufise ni naco gikogwa umugwi w'igihugu bwezwe atakazi na muntu ufise cyukwigisha guhimiriza kugira ngo nabo bagenda n'ubwo bumuga bamenye ubwo burenganzira bwabo uko atabuze ashobora kugura ugakinga genderako bakamusaba ikori akaritanga kubera ko atarazi yuko afise uburenganzira bwo kwinjiza gakinga genderako atakori arinze gutanga
kanke
ko afise uburenganzira bwo gukora akazi agahiganwa n'abandi bose bakomeye kandi abarushije akaronka ko kazi agahembwa cyo kimwe nabandi bose badafatiye ku mukazi.
Ikibazo nashaka kubabaza hoba hariho nk'umurwi canke komisiyo ijejwe kugenduza niba hatariho abantu bashobora kwimwa akazi kubera bafite ubumuga kanaka.
Nta mugwi udasanzwe ubuhari ujejwe ico gikorwa ariko ivyo nibikorwa biri mu migwi ibisanzwe hari igihugu cyane cyane nk'umugwi wacu w'igihugu ubujejwe gukurikirana ku munsi ku munsi bijanye n'agatakazi na muntu ibi biri mu byo tuba tujejwe hanyuma uko tubikurikirana aba baba bagendana ubumuga ruwarenganijwe ari uwagize ikibazo ari uwaho ubumuga bwiwe bakamwangira kuja mu ishure cyangwa bakamwangira akazi araheza akitura umugwi kuko uburenganzira bwe buba bwahungabanijwe umugwi nta kindi ubujejwe kuba ari ukuja kuraba yuko ubwo burenganzira by'ukuri bwahungabanijwe hanyuma umugwi ukagira plaidoyer kugira ngo ubwo burenganzira uwo muntu yatakaje yarabufise abusubizwe nico gikorwa umugwi ujejwe hamwe n'iyindi migwi n'ubushikiranganzi buba butandukanye ubushikiranganzi bw'ubufatana mu nda ubushikiranganzi bw'ubutungane butunganiriza mu bijanye n'amategeko n'ubutungane iyo migwi yose irakorera hamwe kugira ngo itunganize abagendana ubumuga igihe bafite akababaki ama barafite amashirahamwe barimwo abaserukira ibyiyumviro byabo bigaca muri ayo mashirahamwe hanyuma ayo mashirahamwe agakorana n'iyi migwi igihugu kiba carashizeho kugira ngo ikurikiranize ibibazo ku munsi maze tugatorera umuti hamwe kandi byama bigenda neza kuko dukorana neza cyane.
Amategeko eka ingingo zubahiriza uburenganzira bw'abagendana mu muga icyo ni kintu kimwe none hoba hari isekeza cyangwa kubwiriza abatanga akazi abarongo y'amashyirahamwe n'izindi nzego eka n'abubatsi kugira ngo igihe cyose bariko batanga akazi igihe cyose bariko barubaka bamenye ko hariho abantu badasanzwe badafise uburyo bwose nkuko abandi bose bafise aho twavuga abo bagendana ubumuga hariho isekeza ryo kumvisha abo bantu bose ko bikenewe ko bama bagumiza kunzirikanye abagendana ubumuga.
Murakoze cyane bo tuvuze isekeza ngo muba muvuze mwe twita kampanye mu Gifaransa icyo gikorwa turiko turisuganya neza muri CNDH kugira ngo tugitunganye kandi ku rwego ruri hejuru cyane kugira ngo tumare igihe turiko turaganira n'imigwi itandukanye y'abarundi ku bijanye no kubahiriza uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga murazi yuko umugwi w'igihugu ufise ibikorwa bitandukanye ubujejwe amakategori atandukanye ariko kategori yose irashikirwa igice cyose kirashikirwa ubu rero turiko turisuganya kugira ngo tugire isekeza ry'ukwigisha itegeko abajejwe gutanga ubuzi abajejwe amashure abajejwe serivisi zo kwa muganga abajejwe inyubako kugira ngo bamenye ko itegeko rihari bamenye kandi yuko itegeko rihabaye ibibaye obligation baba bategerezwa kubikora none prison favel babagiriye aba bantu bagendana ubumuga ahubwo riba ari itegeko ry'igihugu bategerezwa kubahiriza igihe ubushobozi bwa serivisi yose bubibemereye rero ico turiko turitunganya ariko ibijanye no guhimiriza n'iki kiganiro turiko turagira no guhimiriza aha benshi bariko baracumviriza baba muri abo bagendana ubumuga baba mu batanga ubuzi ariko barumva yuko umuntu agendana ubumuga adashobora gukumirwa kubera ko agendana ubumuga mu gihe yagiye guhiganwa cyo kimwe n'abandi, ahubwo itegeko yuko risaba uwatanga akazi yuko ugendana ubumuga ategereza kumworohereza mbere rimwe na rimwe akabaha ibyo bihoza mu gihe muri ako kazi baba bagomba gutanga ubwo bumuga uwo muntu abagendana atajuba bushobora kwica ngo bashobora konona. Ibi hariho benshi ariko barabyumva bakumva yuko ari itegeko ry'igihugu, ariko kandi hejuru y'itegeko bakumva yuko nk'abarundi twamye turangwa n'umutima wo gufatana mu nda, umuntu ategereza kugira n'ikigongwe kuri uwo muntu aba adashobora gushika ku by'abandi benshi bashika ko kubera ubwo bumuga yaravukanye.
Ico
rero turamaze kubona yuko uwo mutima hari mu barundi, ni nabo batabariza abo bantu bagendana ubumuga baranabafasha mu kibano, kandi ibyo turasabye rwose ko byokomeza muri ya ntumbero yo gushigikirana mu kibano ku bantu baba bari mu bibazo bitandukanye.
Muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Clement Bizindazi. Muraho
turaho.
Muri hega Clement Bizindazi.
Turi umuntara ya Makamba komine Kibago.
Ni byiza cyane rwose Makamba Kibago, duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Kibazo ariko sinatanguye neza inkuze ikiganiro nyamukuru.
Ikiganiro nyamukuru turi kumwe n'umushyantahe Maître Jacques Nshimiyimana, akaba ari mu murwi w'igihugu wigenga ujejwe agateye akazina muntu mu Burundi, akaba rero muri iki gihe yari i New York muri Leta Zunze Amerika mu nama ikomeye yari amazemo iminsi inama yariko yiga uburenganzira bw'abagendana ubumuga. Tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
none ari ukuntu baba bategekanije baya bantu bagendana ubumuga bishyitse bagagira nte ari igihe usanga bashobora nko guhiganwa ahantu kanaka mugaruka usanga barabarenganije ntibayerutse ikintu kanaka bakorera kugira ngo babarengane.
Ikibazo Clement, ikibazo ni ikibazo mbona umwongo kiragoye, ariko nibaza ko umuntu yashobora mwashaka kuvuga ko nko mu gihe mushyantahe Maître Jacques Nshimiyimana bavuga ko uburenganzira bwagendana ubumuga bwubahirizwa eka bakaraba n'ukuntu nabo nyine bobandanya kwidegenza, hari amahiganwa abagendana ubumuga bagira mu bindi bihugu byose haba ku makinga haba mu bundi buryo amahiganwa atandukanye bashobora kujamo, kumenya ibintu byinshi cyane rwose bashobora kurangura, hari ibintu bashobora kubatunganyiriza kugira babereke nabo nyine ko ari abantu nk'abandi bakagira amahiganwa nk'uko abandi bose badafite ubumuga bayagira.
Murakoze cyane. Ico ni cya gikorwa navuga yuko tuba tujejwe nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu, ni naco gikorwa amashyirahamwe abahurikiyemo abagendana ubumuga bajejwe nayo kubahimiriza bakumva yuko umuntu agendana ubumuga arafite ubwo burenganzira, ariko kandi arafite n'ibyo ashoboye. Muri ibyo ashoboye arahiganwa, barakina umupira, bariruka ku makinga, bariruka ku maguru, bivanye n'ubumuga umwe wese aba afite, haba hariho inkino mpuzamakungu zitunganywa. Abo bantu rero biba bisaba yuko bamenya yuko muri ubwo bumuga bwiwe ashobora kuba umuntu akomeye kubera aba yatsinze ayo mahiganwa, ariko kandi ubwira yatsinde nuko abyimenyereza akiri mu gihugu iwiwe, nuko abyimenyereza akiri ku mutumba yavukiye ko abako agashira hamwe abagendana ubumuga bakaza barimenyereza gukina uwo mukino nimba ari ukwiruka, kugira ngo abantu banababone babone ko hari ibyo bashoboye, hari utugenegene bashoboye. Ibyo bica bituma hageze ayo mahiganwa bavuga ati nyabona ku mutumba cyangwa mu ikomine kanaka ari abo twabonye bashobora kwiruka ku ikinga, nimubahe ayo mahigwe nabo baje guhiganwa ku mugwa mukuru, hanyuma havemo bashobora kuja guserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu y'abagendana ubumuga. Ibyo rero turabikora kandi tuzobibandanya rwose kugira ngo abagendana ubumuga bumve ko ari abantu nk'abandi, bituma n'abana baba ariko barakura adasubira kwikengera, adasubira kumva yuko ataca amaze kubera ko abona ko imbere yiwe hari abagenze kure kandi bagendana ubumuga. ivyo o biri mu bikogwa bya minsi yose.
Tuyote nchuti mwise ko mwini kumula wanda nyakumu viza ila juhani shkuja Amerika tulikumwe na Wanyanyimbo na Claude. Mwini weneza?
Mwini wachane.
Mwini higa Claude?
Chori mwini Zambia.
Mwini Zambia. Mwini kumenga mwini Zambia?
Mwini Zambia tulakumwe.
Nijiza chane gose. Ikiwazo ichi mbilo tuliko tuvuga kure nganzila. Ani yubahirizwa yagenda na umuga turi kumwe na Maître Jacques Nshimiyimana ahora mu ari i New York muri iki gihe mu nama yariko yiga ibyo bibazo tuga ku jambo ikibazo n'icyumvire
nibaza ko harimo icindi ibyo mba kuvuga
yego
urabona ntacake mu gihe cyacu hari abana benshi bivuga bimutse kuva ku mashuri ariko bakiga hanyuma bashobora kurangiza amashuri binabagoye uretse ko benshi baba bava mu miryango ishoboye ariko baheza amashuri bakabura ikibafasha. Ku bwanjye mubona muri imbaraga yita y'abantu nkaho cyangwa se amashyirahamwe yagomba kubakurikirana ibyo mwana akijya ku ishuri guhera mu wa mbere ndabaza biga baza ku mashuri bakiga ndabikiraniza n'uno munsi bakabura ikibafasha kandi bafise ibindi butandukanye bitirimo mukasa n'ibindi ngaho bagahereza n'ibyo gusa nabo bigisha kubakurikira nabo kurangiza amashuri yabo.
Murakoze Banyankimbo na Claude reka icyo kibazo tukibaze Maître Jacques Nshimiyimana mwamuzi wamuzi nk'abanyeshuri bagenda n'ubumuga biga amashuri bagaheza amashuri yisumbuye bagaheza amashuri kaminuza tugasanga mu nyuma ntibaronse ikibafasha.
Ico kibazo ni kibazo kiba kiraba barundi nka bose muri rusange barabarira ni kibazo kiba kiraba abarundi nka bose muri rusange turiho tuvuga ikibazo cy'ubushomeri ikibazo cy'abantu baba barondera akazi ari benshi ariko iyo hageze ku bantu bagendana ubumuga barakingiwe cyane gose. Abariko baratwumviriza niba bishobora baraza kurondera iri tegeko rikingira abagendana ubumuga mu ngingo ya 31 nk'akarorero irategekanya yuko umuntu agendana ubumuga iyo byashitse akaronka akazi aho yaronse akazi hakaba ikibazo gihungabanya ubutunzi bwa sosiyete n'uvuga bimwe tuba tuvuga ko habuze uburyo bigasaba yuko iyo sosiyete igabanya abakozi iyo ngingo ya 31 isaba kandi kongera igategeka abatwara cyangwa abakoresha ko mu kugabanya abakozi abagendana ubumuga batabakorako ubwo ni uburenganzira bukomeye cyane gukumbura abantu bashobora kudatahura iyo hageze kugabanya abakozi wewe ukabuzi yuko naho ibihe bitoba ari byiza nibagabanya bazogabanya abandi mugabo ukaguma ku kazi. Izo ni mu ntumbero yo kugira ngo abantu bagendana ubumuga bashoboye kuronka aho bakora babe batekaniwe naho baba ibibazo bidasanzwe. Hariho rero baba batararonka ako kazi nabo batararonka akazi bari ikibazo rusange kuba bariho n'abandi baba bakomeye badafise ako kazi. Ikibazo cy'ubushomeri kiba ari ikibazo gikomeye ku isi yose cyane cyane muri Afurika ibitigiri biba biri hejuru ariko muri ico kibazo naho kiba gihari gikomeye abo bagendana ubumuga barafise ubwo burenganzira budasanzwe bwo guhabwa akazi batabagoye cyane igihe bariko barahigana no kugumizwa ku kazi n'igihe ho bari ibibazo bidasanzwe iryo shiramo cyangwa abo bakorera bagize cyane cyane ibibazo bijanye n'ubutunzi byotuma bagabanya abakozi. Ico nico mbona no shobora kuvuga kuri iyo ntererano ya Claude ari muri Zambia.
Iza n'ingozi ikomeye cyane gose nkuko rero twabivuze mu ntango turagaruka no ku munsi w'itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ahimbazwa umunsi wahariwe umwana umunyafrika. Izo ni bintu mushobora kuba mwaciye ijya nino na mwebwe mutubwire ku uyu munsi isiguro yawe.
Murakoze cyane. Uko umwaka utashe isi yose irahimbazwa cyane cyane muri Afrika arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Ama uwo munsi wamuhimbazwa igenekerezo rya 16 ruheshi, hanyuma n'umunsi ufatanye cyane n'ibibazo abana bo mu gisagara cya Soweto muri Afrika y'Epfo bagize mu mwaka w'1976 igihe bariko biyamiriza intwaro kajyanisha miryango twita apartheid mu Gifaransa. Ico gihe rero abana batari bake barishwe bicwa n'intwaro yari ihari ico gihe, bica bituma ku rwego rwa Afrika muri rya shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bafata uwo munsi nk'umunsi uzokwama uhimbarizwa ku munsi mpuzamakungu hari umwana umunyafrika. Rero kuva ico gihe Uburundi burahimbaza uwo munsi ku mwaka. Ubu icivugo catowe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni icivugo kivuga ngo uburenganzira bw'umwana mu bijanye n'ubuhinga bwa none, uburenganzira bw'umwana amwe n'ubuhinga bwa none. Rero ni icivugo by'ukuri ngona ko gihamagarira abana kwitaho cyane ibijanye n'ubuhinga bwa none, kigahamagarira amareta hamwe n'amashyirahamwe atandukanye gufasha abana kumenya ubuhinga bwa none, kuko bari ubuhinga bushobora kubagirira ineza, bushobora kubafasha byinshi, ariko kandi bari n'ubuhinga bushobora kubononera byinshi igihe bukoreshejwe nabi. Iyo rero abana tubaretse bonyine ntihabe inyigisho nyinshi zijyanye n'ingene ubwo buhinga bukoreshwa, umwana abigwamo atabizi bikamuhitana. Iyo bimuhitanye la responsabilité partagée kuri izo nzego zose nadondaguye, yaba amareta, yaba amashyirahamwe cyangwa ababyeyi bategerezwa kumenyereza umwana ingene akoresha ubwo buhinga bwa none ku neza yiwe, ku neza y'iterambere ryiwe, hama bikamurinda ko abukoresha mu buryo bushobora kubwo kumwonona ubuzima bwiwe bugahagarara kubera ko yakoresheje nabo ubuhinga bwa none.
Ikibazo cyo cy'umunsi wahariwe umwana munyafurika turakigaruka ko reka ariko tubanze dufate umunywanyi ngaha. Methode Sabu, mwiriwe neza?
Neza, iyo ndabonda bumva cyane.
Muri hehe ga Methode?
Bo twebwe turi mu Burundi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo mu gace cy'ubiro. Turi ko tuvuga ku burenganzira. Yo telefone yawe ure ikure kuri kuhajya kugusonda ko kantu kabasaba kumviza amajwi avuga cyane. Nari kumva ko tuvuga cyane cyane kubyerekeye uburenganzira bw'abagendana ubumuga, tukaba kandi uyu munsi ari umunsi uhimbazwa ku kwibuka umwana w'umunyafurika. Turi kumwe na Maître Jacques Nshimirimana ari mu murwi w'igihugu ugenga cy'Uburundi, mu rwego rw'igihugu ujejwe agataya kazi na muntu ari New York muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo ku byerekeye ibyo bibazo bibiri.
Bo, murakoze cyane kuduha imwe mu ntangamarara y'ikiganiro kwa tumaze kuramutsa umutumire.
Ndabaramutse cyane Methode.
Ego, hama ubaza kuri bimwe mu bijyanye n'uko uburenganzira bw'umwana wo muri Afurika cyane rero dufite nk'uko ku bagendana mu mwuga. Hello, ego, none rero turabona ati burya hano i Burundi kenshi uza gusanga abantu nibwo, ahubwo tunavuze nawe n'iyo mwuga gusa, ahubwo umwana en general uza gusanga ari ukungene byo uburenganzira bwiwe ugasanga si kirenga radio kungeneye kwita ubujyanye namagara yabo kuva bakivuka bo amikenzi ugasanga rero nk'aba bana bo mu barabara anakondi benshi cyane usasanganye nabo nyine bagwiriye mu bisagara bitandukanye usasanganye nabo benshi batagira icyefu cya ruguru usaba mu barabara none ikindi ni aba bana bagendana ubumuga abana bagendana ubumuga nibyo iyo umubyeyi yibarutse kenshi agasanga umwana wiwe yavutse ari kimuga benshi uzagusanga nyine bifatenda bwa buzima buto bari bafise ahubwo umwana we akuze ari kimugaho bica byunyuka naho akubwa iki cyane cyane mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu kukurikirana aba bantu aba bana bavukana ubumuga kugira ngo bakagateka ko umwana w'umunyafurika akabandanye koroherezwa biko biratunganywa gute kugira ngo twumve yikoreye hari igaba nuko ajya abana ni n'ubu buzima bw'umwana wo muri Afurika kugira ngo bubandanye kwitabwaho ariko iriko kirakogwa
reka tumuhe ijambo Maître Jacques Nshimiyimana ce hirya no hino ivyo bibazo bibiri mushikirije
murakoze cyane reka ngombe mpere kuri ico ahereje ko abagize ati mbega bari kwakogwa iki kugira ngo ivyo bibazo bigabanuke nagira mbanze mbwire metode n'abatwumviriza yuko ikibazo cy'abagendana ubumuga cyangwa n'abo babana bagendana ubumuga ubwacu si ikibazo dushobora kuvuga ngo turi ko dukora iki ngo bagabanuke kuko navuze nti ni ibintu Imana ikora umubyeyi iyo yibungenze aba yiteze kubyara umwana akomeye nk'abandi bose mugabo iyo uwo mwana avutse atameze nk'abandi bose hari ubumuga afite mugabo ubwo bumuga bukaba rushobora kumwemerera kwabaho muri ubwo bumuga mwene navuze nti iwacu uwo mwana aba afite uburenganzira avuka ubwo burenganzira busangaho kandi buca butangura kubahirizwa kuva akivuka rero nta migambi y'ukugabanya abo bana ishoboka nta n'imigambi y'ukubagwiza ahubwo ni imigambi y'ukubatunganiriza ubwo burenganzira bwabo muri ubwo budasa muri ubwo bumuga baba bagendana hanyuma ku kibazo kindi yavuze cy'abana baba bari mu ibarabara cyangwa abana bari mu bibazo bitandukanye muri rusange ni ikibazo nkora mutima ni ibibazo yuko cyose ari ikiganiro cyose kuri Voix d'Amérique igihe porogaramu zanyu n'umwanya uzobibakundiye ariko kandi n'ikibazo ariko haba ese nyinshi cyane z'ibyokogwa ni ikibazo bitegereza gutorerwa umuti hadahungabanijwe uburenganzira bw'abo bana kuko abo bana nabo baba bari mu ibarabara barafise uburenganzira bwose amategeko yemerera abarundi n'abanyamahanga baba ku butaka bw'u Burundi rero gutunganya ico kibazo abanze guhonyanga ubundi burenganzira nibyo igihugu c'u Burundi ciriginze hanyuma benshi baja muri iryo barabara kubera ko haba hari ibibazo by'ubukene mu miryango haba hari injyane mu miryango ku buryo ugiye gushyiramo ingufu zidasanzwe ngo uramutera uyu musubije muri wa muryango ku ngufu hari imiryango ibica hari imiryango ibarojeta ikanka gusubira kubakira abo bana bigasaba kubanza gutegura wa muryango kandi ibyo biriko birakogwa hari abana benshi cyane bamaze gusubira mu miryango yabo barurirwa mu bihumbi birenga hafi bitatu basubira mu miryango bamwe bigakunda bakagumayo abandi bikanga muga kubera ko hasohoka amajana atanu agasubira mu miryango yabo ugasanga hinjiye abandi amajana atanu ubibona bona bya bitigiri biguma ari vya bindi mbere rimwe na rimwe bikanaduga gusumba ibyari bihari ico rero ni ikibazo kitoroshe ariko kandi inzego zitandukanye ziriko zirakorera ko mu ntumbero yo gutora umuti urama ariko umuti urama tegeza gufatira ku bijyanye no kurwanya ubukene kuko benshi bice byinshi baba bahunze ubukene naho abarimo abaja mwiyorora kubera ubugaba bwabo cyangwa abaja mwiyorora kubera injyane ziba ziri mu miryango hama imiryango yagutse ntiyemere kubatunga ni ibibazo bitandukanye bituma baza mu ibarabara turiko turabikurikirana tubikorera ko cyane mu migi itandukanye.
Ibibazo bijanye n'abana bo mu ibarabara, abana basabiriza, ni ibibazo bihambaye cyane rwose kandi turabigarukaho ko ariko imbere yaho reka ijambo Innocent Nduwimana. Innocent mwiriwe?
Eko mwiriwe?
Mwiriwe Innocent.
Ndanda
na eh de mutaka cha wicho mbona mukanyosha ni nziza cyane tuvuga ku burenganzira n'ubahirizwa y'abagenda n'umuga tukaba turi tuvuga kandi ku munsi wahariwe umwana mu Nyafrika duga ku jambo kibazo cy'imviro turi kumwe na Maître Jacques Sibiliman
ndafite ikibazo ko hano banyafrika no kubana bacafite ibazo ngai wacu n'ashana cyane bona kese batitabwaho nabitaweho cyane cyane mbona batabubahiriza neza batabaha ibyankenerwa kandi ngo bikwiye kandi ndabona ikibazo ngaha cy'abana batiracagwereye mu mabarabara cyane hariho n'abagenda n'ubumuga bakaza bakabatora nko mu minsi ibiri ukasanga bagarutse kandi bityo ngo agateka kaza muntu k'abana umugabo mu minsi ibiri nkaza mbona basubiye kugwera nabo mwe bimuka ntibabitaho ntibabaha n'ibintu bikwiye barakwiye gushyiraho nk'ikigo gifashamo abana batishoboye abantu aho nikora cyangwa naho ikigo cy'abana cyifuzi kugira umuntu nyine atarabafasha ababona bongera bakabaha n'impuzu zankenerwa cyo ndabona hano mu Burundi iki kibazo kiracariho cyane kiracariho kandi harakwiye abantu babo gitorewe nyinshi nabo munsi yo kose hejuru kugira bakabashyira ahantu hamwe bakabaganiriza hamwe bakaza barabafasha iki kibazo kiyumva arasaba kuwo kubaka nk'ikigo cyane cyane bakaza barabashyiramo nicyo n'icyumvire nyinshi narifite kugira abaganiriza bate bagarukako.
Murakoze Innocent Nduwimana. Murakoze Maître Jacques Sibiliman mwatwinye muzi maze gufatwa mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bw'abagendana ubumuga eka uburenganzira bw'abana ariko bamwe mu barikora dutera kamo basa n'uko batabona utwigoro turiko turakorwa ku bwanyu yoba biva kuki.
Murakoze cyane ubundi icyifuzo cya Innocent icyifuzo cyiza cyane ko ubaho ibigo bifasha abo bana ariko nagira mbwire inasa yuko umwana agenda n'ubumuga si umwana n'aba baja mu bigo baba bagiye mu bigo kubera ubumuga umwana abagendana canke uwo muntu abagendana kugira ngo ico kigo kigerageze kumugorora barabe yuko byokunda ko ashobora gutambuka canke akaba agiye mu kigo kwiga n'abagiye muri ico kigo ngo ni ukugira ngo kimutunga bariya ba kuko kuva mu mwaka w'2009 Uburundi bwaravavanuye n'uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye barinze kubarerera mu bigo ko baragize amatohoza baragira ivyigwa biraboneka yuko abantu baba bakuriye mu bigo ivyo vy'abana b'imfuvyo bakuriye mu bigo ari ikintu atakaza cyane ugereranije n'umwana yakuriye mu kibano cyane cyane kurimo bijanye n'indero runtu indero ndundi umwana aronkera mu kibano mu kigo ugasanga bobo bagerageza kwita ivyo gufungura ivyo kuja mu ishuri ariko bimwe bindi byo mu kibano bimwe bya kirazira ugasanga umwana nta na kimwe azi uwo rero ageze gusohoka ngo agiye kubaka urugo avuye muri cya kigo ngo agiye kuja mu buzima busanzwe abane n'abandi bikaca bimugora kwiyentegera kubera ataba yaramenyereye kubana n'abandi muri rusange. Ubu rero iyo politike nta ikihari mu Burundi uwo mwana agenda n'ubumuga akurira muri ico kibano nyene akurira muri ico kibano akamenya ibyo yemerewe ibyo atemerewe akamenya ibyo akwiye kuvuga ibyo adakwiye kuvuga ryarabivuga ndabibwira izo ni inyigisho utoshobora kuvuga ngo ronde yabigisha baza kwigisha umwana kumwigisha za kirazira biragoye abyigira mu kibano abyigira muri zijya manza jamwo akumva ingene abantu bavuga ijambo batekanye akumva ingene abantu bishurana ivyo bikamutuma nawe igihe azoba akuze aba bien integre sinze no kivuga murambo barira aba mu kibano neza kubera ko aba yagikuriyemo umwana agenda n'ubumuga akuze araba umuntu w'umugabo akaba umushinga ntawe baza guhanuza ijambo akaja gucimanza
akaba yamenye imico
imico n'imigenzo y'igihugu yavukiyemo yatakuriye muri ico kibano iyo mico n'imigenzo tuba tubimuhishije ntabyamenya aja kubijamwa kuze ugasanga ugaciye aba vulnerable gusumba nuko yarari kuko bumva avuze niza bavuga ati mbeho yarerewe he iryo jambo riravugwa cyane iyo umuntu atrebishije iyo umuntu ahushije bavuga ati uwo muntu yarerewe he nuvuga abatakaje karanga muntu abatakaje akaranga muntu nk'umurundi kuko bavuga ati ni hehe yarerewe kuko umurundi yarezwe ntiyari gukora ibyo ntiyari kuvuga gutyo ntiyari kubahuka ibyo ibi bimwe twita amaviolence akoregwa mu kibano umuntu agashavura akantu gatoya ugasanga yafashe ubuhira agakubita mu mutwe wo babana ni consequence z'abantu baba bakuze biyugaranye batari mu kibano atamenyereye kugenda arahura n'ivyo bibazo hama kiginge nabitorera umuntu akamenya ati nimba uyu munsi mbabaye si ngora nikomeye cyane ejo nzohera uwo twapfuye ikintu twongere tube inshuti tuba bagenzi
ugeza
bimenyera ibyo ashavura rimwe ugasanga afashe imbugita akereye abana bahora bakina ashavura rimwe akica uwo babana bari bamaranye imyaka mirongo babana kubera ko ibyo bintu ntabyo yaramenyereye mu kibano aba yumva umengo ni ikintu kimuguye ko giturumbuka ataramenyereye ibyo rero ntabyo twoshobora gusaba cyangwa duhimirize ko byokongo ariko kandi ibyo kuja mu bigo kwigirayo ibyo turabihimiriza cyane mugabo umwana akaja kwiga muri ico kigo asubira mu kibano kugira ngo ikigo kimwigishe ibyo ikibano kidashobora kumwigisha
ndabona kanya kariko karatujana ariko nashaka turangirize ku kibazo gihambaye cyane rwose turetse ubumuga turetse abagendana ubumuga turetse abana bo mu ibarabara hari n'abana amakuru nkuko atangazwa bagikoreshwa ubuzi bugoye bwagenewe abakuze icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi
ni kibazo by'ukuri kikihari ariko kandi inzego zitandukanye ziko zigerageza kugikorera ko kuko ni kibazo gifite imizi ikomeye kibazo cyamaze kwinjira muri kamere hamwe umuntu yumva yuko gukoresha umwana abamufashije n'ubu ibyiyumviro abarundi batanga canke umuganiriye n'abarundi batandukanye by'ukuri turacari kure gato kuri ico kibazo kuko umuntu ahubwira ati ivyo vyose ako yoja gusaba ako yoja mu ibarabara wopfuma umukoresha ugasanga uri kumukoresha afite imyaka cumi n'ibiri uri kumukoresha ibikorwa vyari gukora umuntu w'imyaka mirongo ibiri uwariko aramukoresha we wakumva yuko ahubwo ari umugira neza yamufashije ariko kuri ivyo nta kwirirwa mu kabajende amategeko y'igihugu aratomoye umwana niwo gukingirwa umwana atarakwiza imyaka cumi n'itandatu yemewe n'itegeko rigenga akazi mu Burundi nta kazi ashobora kuja gukoreshwa kari reminere ahembwa akoreshwa ibikorwa bibayabaye byo kumumenyereza ubuzima azokwinjiramo amaze gukura ni vya bikorwa byo gufasha abavyeyi ibikorwa byo muhira mugabo abavyeyi ntibashobora kuvuga ngo baratanze umwana ngo agiye gupagasa ngo agiye gukora ahanana ngo bazomuhemba ku kwezi
aho
ico rero impingi iracari ndende ariko inzego z'igihugu ziriko zirabikorerako
Maître Jacques Nshimiyimana ndabahe amasegonda nka mirongo itatu mugiye akamumuteye abakoresha eka mu ntumbero w'abakoresha eka abantu bose abarundi bose abanyafurika bose abantu bose ku byerekeye cyane cyane iyubahirizwa ry'abagendana ubumuga n'iyubahirizwa ry'abantu amasegonda cumi n'atanu
murakoze cyane murakoze kamonotere ubwa mbere bwobwo nagire nkeze abarundi bene wacu kuko ugeranije niyo twavuye mu myaka cumi iheze hari intambwe iboneka turiko turashikamwo mu bijyanye no kubahiriza agateka k'abana mu bijyanye no kubahiriza agateka
k'abagenzi
hanyuma n'ikindi nsaba abarundi ni uko twokomeza kugira urunani rw'intamenwa mu ntumbero y'uku kingira abo bantu bagenda no umuga nabana kuko bose bari
mu maître Jacques Shibimana ndabashimiye cyane gose ndashimiye na ingénieur Cornelius ndabashimiye na Nadia badufashije gutunganya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.